Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi, mu Rwanda tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3, naho ku rubuga rwa internet mutwumvira kuri www.radioyacu.com. Mwiriwe neza nshuti mwese, muduteze amatwi, ni yedirwe mubasuza kandi mbaho ikaze makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Muri aya makuru turi kumwe kandi na
Fideni Yungabo, kaze mu biganiro byacu.
Cyongiye muri ibyo biganiro ngiye gutembera, ngiye kugira ngo turondere koko imisho ku Barundi, ku bibazo bibangamiye Abarundi, ibibazo by'inzara ya misi yose, ubona yuko Abarundi bibangamiye, ibibazo by'ubukene nico kitujanye. Ugiyeho rero ugenda witeguye.
Uwo ni Sylvestre Ntibantunganya wigeze kuyobora u Burundi, avuga ku biganiro bihuza Abarundi biteganyijwe mu mujyi wa Arusha mu gihugu cya Tanzania.
Ishyirahamwe riharanira agateka ka muntu ku isi, Amnesty International, risaba leta y'u Burundi gusubira ku ngingo yafashe ku bijyanye n'agateka ka muntu mu gihugu.
Umujyanama wa Perezida Donald Trump mu bijyanye n'umutekano Mike Flynn yeguye ku mirimo ye.
Kim Jong-nam avukana ku muvyeyi umwe n'umutegetsi w'igihugu cya Korea ya ruguru, Kim Jong-un yagandaguwe ejo ku munsi wa mbere mu gihugu cya Malaysia.
Izo nkuru n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turazigarukaho mu kanya gato, mugume ku maradiyo yanyu. Amakuru yo kuri uyu mugoroba reka tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Fidel.
Urakoze Edi, dutangure ku nkuru ijanye n'u Burundi. Mu itangazo ryanditse ishyirahamwe riharanira agateka ka muntu ku isi, Amnesty International, ryarungikiye inama rusange ishyirahamwe mpuzamakungu y'ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe agateka ka muntu, rimenyesha ko mu mezi ya vuba leta ya Burundi yafashe izindi ngingo zigeramira kurushiriza amashyirahamwe adaharanira inyungu za politiki. Ibyo byiyongeye ku ngingo zikomeye zaza zafashwe kuva ibibazo bya politiki bikomeye bitanguye mu Burundi mu kwezi kwa kane mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu. Ishyirahamwe Amnesty International ivuga ko abamenyeshamakuru n'abaharanira agateka ka muntu batari bake bategerejwe guhunga igihugu kuva uruhagarara mu bya politiki rutanguye mu Burundi. Ishyirahamwe rimenyesha ko mu basigaye mu gihugu ibikorwa byabo bitoroshe na gato, mu gihe gukurikirana ibikorwa byabo byabagize ko ingaruka zikomeye cyane. Iyo shyirahamwe ritangaza ko ivyabona n'abasinzikajwe n'ivyaha bityoza agateka ka muntu bafise ubwoba bwo kuvuga ivyabaye ku mugaragaro. Ishyirahamwe Amnesty International ritangaza ko irengero rya Marie Claudette Kwizera aharanira agateka ka muntu yazimanganye ku itariki 10 z'ukwezi kw'icumi na kabiri mu mwaka uheze w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu. N'umenyeshamakuru Jean Bigirimana yazimanganye ku itariki 22 z'ukwezi kw'indwi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu, gushika ubu ritaramenyekana. Ishyirahamwe Amnesty International imenyesha ko ivyo bifatanije n'ingingo zo gukandamiza ziherutse gufatwa, harimwo ingingo zo kwihora ku bashingwamanza baharanira agateka ka muntu, kugara amashyirahamwe ategamiye leta no gushyiraho uburyo bushasha bwo gukurikirana ibikorwa by'amashyirahamwe ategamiye leta vyerekana ko leta ya Burundi iriko ituma abajejwe agateka ka muntu batoroherwa na gato mu bikorwa byabo. Ishyirahamwe Amnesty International ivuga ko kubera u Burundi buri mu nama y'ishami ry'ishyirahamwe rijejwe agateka ka muntu butegerezwa kubahiriza ibisabwa ku vyerekeye gukomeza no gukingira uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Leta y'u Burundi kandi itegerezwa gukorana neza n'inama y'ishami ry'ishyirahamwe ONU rijejwe agateka ka muntu. Ishyirahamwe Amnesty International imenyesha ko ibihugu bigize iyo nama bityoza bikomeye agateka ka muntu bishobora guhagarikwa n'ikoraniro rikuru ryayo. Ishyirahamwe Amnesty International isaba inama y'ishyirahamwe ry'ishami ishami ry'ishyirahamwe ONU rijejwe agateka ka muntu gusaba leta ya Burundi gusubira ku ngingo zigeramira amashyirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike no gufata ingingo zirekurira ibiganiro nyakuri bidakumira ku bibazo bikomeye mu gihugu. Kurekurira abakozi b'amashyirahamwe mu karere n'amashyirahamwe mpuzamakungu ajejwe agateka ka muntu gushobora kugira amatohoza atantambamyi ku bijanye n'ityozwa ry'agateka ka muntu mu gihugu, hamwe no gusubira bidatevye ku ngingo yayo yo kuva muri sentare mpuzamakungu mbana vya. Muri Uganda, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizoha ico gihugu amafaranga arenga miliyoni 25 y'amadolari agenewe gufasha ico gihugu guhangana n'igitigiri kinini cy'impunzi zihunga intambara mu karere ko muri Afrika mu buseruko. Ivyo vyatangajwe na ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Uganda ku mugwa mukuru Kampala no musi wa kabiri. Igihugu cha Uganda cakiye impunzi zirenga miliyoni hafi y'ibihumbi 17 muri bo bahunze ingwano iri mu gihugu kibanyi cha Sudani yo mu manuko kuva mu kwezi kw'12 mu mwaka wa 2013. Ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Uganda, Deborah Malak, yahayagije inyifato y'igihugu cha Uganda ku vyerekeye impunzi. Yashimye ico gihugu kuba cagumye cuguruye imiryango yacu ku mpunzi. Amafaranga Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatanze azokoreshwa mu vyerekeye amazi meza n'isuku mu makambi y'impunzi, kugwanya mabi akogwa bifatiye ku gitsina hamwe no kubandanya gukingira impunzi. Ambasaderi Deborah Malak yasavye ibindi bihugu gufasha kurushiriza ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU impunzi HCR n'ibindi bihugu vyakiye impunzi. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryatangaje ko impunzi z'abanyesudani yo mu manuko bashitse mu gihugu cya Uganda kuva mu ntango z'uyu mwaka. Iyo shirahamwe rimenyesha ko bitigiri vyizo mpunzi muri iki gihe biriko vyongera mu gushika ku mpunzi 400 ku munsi. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC, tuve mu karere ka Afrika tuze hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho President Donald Trump umuhanuzi wiwe ku bibazo byerekeye umutekano Michael Flynn yatanze imihoho ni nyuma y'amakuru yatangaje ko yabesha abategetsi ba leta ku migenderanire yiwe n'u Burusiya. Mu ikete ryo gutanga imihoho, General Flynn yatangaje ko yahaye amakuru atuzuye icegera cha President Mike Pence amwe n'abandi ku biganiro yagiranye kuri telefone na ambasaderi w'u Burusiya muri Amerika. Amakuru yasohotse mu binyamakuru The Washington Post na New York Times ku munsi wa gatanu w'indwi irangiye, yatangaje ko Flynn yaganiye na ambasaderi w'u Burusiya ku bihano leta ya Obama yafatiye u Burusiya. Ivyo naho leta ya President Trump ihakanye ko ivyo biganiro bitari vyerekeye ico kibazo. Abasenateri batari bake b'abademokrate basavye itohoza kuri Flynn mu gihe abandi basavye Trump kumwirukana mu mabanga ajejwe. Ikinyamakuru The Washington Post catangaje ko ibiganiro kuri telefone hagati ya Michael Flynn na ambasaderi w'u Burusiya Sergei Kislyak vyabaye mu gihe leta ya President Obama yariko itegekanya gufatira ibihano u Burusiya. President Trump yihutiye kugena uwundi mu General Keith Kellogg yafashe akaruhuko ko muzabukuru kuba umuhanuzi wiwe vy'agatekanyo ku bibazo vyerekeye umutekano w'igihugu. Kim Jong-nam avukana ku muvyeyi umwe n'umutegetsi mukuru w'igihugu cya Korea ya Ruguru Kim Jong-un yagandaguwe ku munsi wa mbere mu gihugu cya Malaysia kubwa makuru yatangajwe na leta ya Korea y'Epfo. Itorokanizo rya makuru rya Korea y'Epfo Yonhap ryatangaje ko Kim Jong-nam yishwe n'abantu babiri b'igitsina gore batamenyekanye bo muri Korea ya Ruguru, kivuga ko bakoresheje inshinge ziri mu burozi ku kibuga mpuzamakungu cyo mu mukuru wa Malaysia Kuala Lumpur imbere y'uko bahunga bafashe itagisi. Kim Jong-nam avuga ko yararindiye indege ku kibuga cy'indege cyo ku mugwa mukuru wa Malaysia Kuala Lumpur igihe yumva atameze neza acarungwikwa mu bitaro. Ashitse mu bitaro umuganga yasanze aza yasandavye. Umutegetsi mukuru w'igipolisi ku mugwa mukuru wa Malaysia Kuala Lumpur Abdul Aziz Ali yatangaje ko impamvu z'urupfu rwa Kim Jong-nam tutazomenyekana gushika ibipimo biherahejwe. Abdul Aziz Ali avuga ko atanumwe arafatwa ku bijanye n'urupfu rwa Kim Jong-nam. Kim Jong-nam yigeze kubonwa ko ari we yari kuyobora Korea ya Ruguru. Yamara imigenderanire yiwe na se wiwe Kim Jong-il yaratosekaye ni inyuma yuko agerageje kwinjira mu gihugu cy'Ubuyapani akoresheje visa atari y'ukuri mu mwaka wa 2021 aho yashaka kugendera ikibanza cha Disneyland. Kuva ico gihe Kim Jong-nam yabaye mu buhungiro umwanya munini mu ntara ya Macau y'igihugu cy'Ubushinwa.
Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Ikaze mu makuru yacu avugwa mu karere k'ibiyaga bigari kuri uyu wa kane mu mujyi wa Arusha mu gihugu cya Tanzania hazatangira ibiganiro bihuza Barundi byatumiwe n'umuhuza Benjamin Mkapa. Impande zirebwa n'ibibazo mu Burundi zikomeje kutavuga rumwe ku bijyanye n'ibyo biganiro. Leta y'u Burundi yakomeje kuvuga ko itazigera yicarana n'abagerageje guhirika ubutegetsi mu gihe bamwe mu batavuga rumwe na leta bo bavuga ko badafitiye icyizere umuhuza Benjamin Mkapa. Abagize urunani SNARED bamaze gutangaza ko batazitabira ibiganiro ariko ko bazohereza intumwa kugaragaza impungenge bafite. Kuri telefone turi kumwe na Bwana Jeremy Minani, ni komiseri ushinzwe itumanaho muri SNARED. Bwana Minani, mwashingiye kuki mufata ikemezo mwafashe?
Twashingiye ku kungingo twafashe mu kwezi kwa mbere tariki zimwe uno mwaka, aho twiyamiriza umuhuza Benjamin Mkapa tuvuga yuko afite ahengamiye yivanye n'amajambo yari yashikirije igihe yaheruka kugendera u Burundi. Twavuga tuti amatati dufitaniye n'uwo muhuza aracariho ntarahera, ntacyo tuma rero tuja mu biganiro atunganije. Ariko kubera ko twemera ibiganiro kandi tutatera akarere, twavuga tutireka dutume intumwa zigenda gusigura aho duhagaze zongere zibutse n'ayo matatu dufitaniye n'umuhuza Benjamin Mkapa, bivanye n'uko byagaragaye ko ahagarariye ku ruhande rumwe arirwo ruhande rwa leta ihari uno munsi mu Burundi.
Izo ntumwa zanyu se zizahura nande, zizabona nande, ninde muzagezaho izo mpungenge mufite?
Twari dusanze tunafitaniye umubonano na Benjamin Mkapa utashoboye kuba imbere y'uko ibiganiro bitangura. Izo ntumwa rero zizobonana na Benjamin Mkapa zimushikirize amakenga dufise kuri ibiganiro bikumira, zongere zinamumenyeshe ko tuguma tumusaba ko yokingura mu ayo mabanga, hanyuma zongere zibonane n'abashigikira ibiganiro, aba baserukira ibihugu byabo, aba baserukira ishyirahamwe mpuzamakungu n'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika. Sibe tubibutse ko tutanga ibiganiro mugabo twanka ibiganiro bikumira, tumwe tubereke aho urunani SNARED ruhagaze mu gutorera umuti ikibazo gihanze u Burundi.
Niba atari ibanga, izo ntumwa zanyu zizaba zigizwe n'abande?
Bizoba zigizwe n'abarongoye urunani SNARED uno munsi, bose bazoba barimwo, eka hariho n'abandi bake bazobaherekeza mugabo umukuru w'urwo runani n'ivyegera vyiwe bazoba bari muri izo ntumwa zizogenda kubonana zoja Arusha.
Urutonde rwasohowe n'ibiro by'umuhuza rwagaragaza ko umuyobozi wanyu muri iki gihe Dr. Jean Minane yatumiwe, ariko bagasaba ko ibyo byabanza kwemezwa n'u Burundi bagakuraho imitahe bari bafitiye Bwana Minane. Ibyo murabivuga hiki?
Ibyo biri mu byo byatumye tunakura ko icyizere muhuza kuva na mbere uku guhengama uku gukorana n'uruhande rumwe mu gutumira. Urumva ko ibyo n'akamaramaza nibyo nabyo byerekana yuko uwo muhuza n'umugore wiwe by'ukuri bafite aho bahengamiye, kuko mu butegetsi bw'i Bujumbura ni uruhara rumwe mu baharira ntirufise ivyo rutanga ngo rukure ko ngo rutegeke umuhuza ko yotumirwa canke uriya ntatumirwa. N'akamaramaza rero nico gituma tuvuga tuti amatatu dufitaniye n'umuhuza ntarota ahera ejo canke hirya y'ejo, iri ifoto itarahera.
Bwana Jeremy Minani, komiseri ushinzwe itumanaho muri SNARED, turagushimiye cyane kubwa kanyu duhaye kugira ngo tuganire.
Ndabashimiye nandi makosa.
Tukivuga kuri iyo nkuru ijyanye n'ibiganiro bihuza Abarundi, hari abakomeje kugaragaza impungenge ku rutonde rw'abantu batumiwe, bamwe bakemeza ko hari abadakwiye kuba bari kuri urwo rutonde, ariko hari n'abandi basanga ibyo biganiro bidakwiye kugira uwo biheza. Abo barimo uwahoze ayobora u Burundi Sylvestre Ntibantunganya, amaze kubibwira mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Birumvikana yuko hagira imikwi y'Abarundi igira ikivuze ku rutonde umuhuza yatanze, irumvikana kuko je ndibaze ko tumaze gufata inzira ya demokrasi ya uburenganzira abarundi abantu giri jambo bavuze ku kibazo kiniki babonye mugabo kandi birashobora kubikana ko muhuza nawe agira ati dubiye aba bantu kugira ngo ndabe ingene ikibazo abarundi barimwo cotora umuti ugatuma turengana kukwama muri nankana gihe cyose tuje no bavuga nti mbere bibaye ngombwa nabo bantu bagirizwa nk'umuntu akabaza rebere ntahe koko muri ibyo bizimuto byuganiro akerekana ugo ruhara bagize hanyuma n'uwo muntu wakigonanwa iyo akigonanwa akabona ati iki kintu bigikwiye koko tugatera imbere mu nzira ya demokrasi.
Umuhuza iregeze gutangaza ko abantu bafise umutaho bakurikirana bategerezwa kurenguka imbere y'ubutungane batatezwa kuja mu biganiro ikintu mwibaza cyo bacatumye ahindura imvugo niki
cyo ntaze bibaza no kuri ariko ndabesha nagiye kumunja mu mutwe kandi ntabishoboye muri kino gihe ngira ngo turi yo saho yabivuze ibyo umuntu arashobora kurondera iyo byavuye cyo ntaze yuko ubu abantu benshi bagira bati turarushe kwere kuko abantu ariko aravuga ngo ariko araganira ahubwo nibagire baheze haboneke ikivuyemo tutagisahiza uburundi nitwame muri nankana nkuko nari kubiye mu kanya gaheze
wihweje indyane ziri mu batumiwe eka mu migambwe no mashira hamwe anovuga cyane cyane umugambwe iprona urundi ruhande rwacitsemo ibindi bice nka bibiri nkavuga cyane cyane no mu hari senarede abategetsi bagiranya kuguma ku butegetsi kurenza ikiringo mwihweje kandi ni namakuru avuga ko abatumiwe harimo abafite umutaho bakurikirana muri baza ko ibyo biganiro bizotangura n'ibyatangura bikagira icyo bivuyemo
cyo ngiye muri ibyo biganiro ngiye gutembera ngiye kugira ngo turondere koko imisho ku barundi ku bibazo byabangamiye abarundi ibibazo by'inzara ya misi yose ubona yuko abarundi bibabangamiye ibibazo by'ubukene nico kitujanye ngiyeho rero ugenda witeguye kugira ibyagenerwa byose kugira ngo ibyo ushobore kubishikira nibyo mu Burundi hari ingorane mu migambwe siyo yonyine yavuze ni mu migambwe yose twa kwita ko ari imigambwe mikuru muri kino gihugu urabona ko muri mwaka cumi iyo migambwe yagiye igira ingorane ikizogira rero umugambwe gukomera ni ingene uzokwerekana ingufu n'ubushobozi ifise kugira izo ngorane abarundi babona kandi bumva bazirengere bongera zirengere bazana ibiteza imbere kino gihugu cacu.
Abarundi batari bakiye bakunda kuha ikiganiro iradio Ijwi ry'Amerika bavuga ko bamaze kuruha n'abarundi cyane cyane abanyapolitike bamaje mu biganiro ataco bivamwo bimara igihe maze indyane zigasubira zikaduka cyane cyane igihe cyose amatora yegerejwe mbega ikintu mubona co kura mu nzira izo ntambamyi eka cosura kwizeza abarundi benshi niki
naho nyine bogenda muri ibiganiro abantu bakavuga bati kugira dutegure amatora azovamwo inyishu ku bibazo byacu mu kuvuga amatora azoshira mu nzego z'igihugu abantu bizewe n'abarundi twafata ingingo izi n'izi ntihazogira uwongera kuvuga ngo amatora yibwe yateguwe nabi. Ica kabiri ni uko amatora aheze bamaze kuvuga bati naka yatsinze cyangwa naka yatsinzwe uwatsinze n'uwatsinzwe ntibatsindaneho ahubwo watsinzwe akabwira watsinze ati ndagukeje ku neza y'igihugu cacu twese twagwanira kuza kurongora. Ica gatatu ukamenye yuko demokrasi itari gusa mu matora hari n'ibindi biyiranga na cyane cyane mu kwishyira no kwizana kw'abantu mu mice myinshi bashobora gukoreramo mu gihugu cyabo.
Mu kanya gatoya cyane rwose aho ibyo biganiro bizotangura ku munsi wa kane bizosozererwa haheze nk'iminsi itatu muri ze rero ko abarundi bazovayo bapfunditse ibintu bishobora kweza agatima abarundi
nibatagira ijambo riboneka rishasha rizo rivuyemo bamenye yuko ukubizigira kw'abarundi kuzogenda ahubwo kugabanuka cyane rwose.
Perezida Sylvestre Ntibantunganya yahoze arongoye Burundi murakoze cyane rwose ku kanya maduhaye.
Nawe urakoze.
Arakoze na Frederic Nkundikije kubw'icyo kiganiro. Umucamanza mu rukiko rukuru mu Rwanda yanzuye ko atazumva abatanga buhamya bashinjura bwana Bernard Munyagishari ku byaha bya genocide n'ibyibasiye inyokomuntu. Umucamanza aravuga ko abo batanga buhamya baba b'imbere mu gihugu ndetse n'abo hanze yacyo batagaragara. Ni nyuma y'igihe abahagarariye inyungu z'ubutabera mu rubanza bashikirije ko hirya no hino abashinjura. Ni inkuru bashakishiriza hirya no hino abashinjura bwana Munyagishari mumbabarire. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagirubuza.
Umucamanza mu rukiko rukuru mu Rwanda yafashe umwanzuro wo kuzaca urubanza nta mutanga buhamye ushinjura Munyagishari yumvise nyuma y'igihe abanyamategeko bahagarara inyungu z'ubutabera bashakisha hirya no hino bakababura. Kuri iyi nshuro abanyamategeko Brice Bikotwa na mugenzi we Jeanne d'Arc Umutesi basobanuriye umucamanza raporo ku nyandiko z'ibanga bari bakuye mu rugereko MICT rwasimbura urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda yarusha muri Tanzania. Izo nyandiko z'ibanga bazisaba bavugaga ko urwo rugereko rwemeje ko hari abatanga buhamya 16 bari hanze y'u Rwanda bifuza kuzashinjura Munyagishari ibyaha bya genocide n'ibyibasiye inyoko umuntu aregwa n'ubushinjacyaha. Gusa igisubizo bahawe mu ntangiriro z'ukwezi kwa mbere n'ubwanditsi bw'urwo rugereko nk'uko abo banyamategeko babisobanuriye umucamanza bavuga ko ntacyo kibafasha. Baravuga ko kitagaragaza imyirondoro yuzuye yabo bifuje gushinjura uwo bahagarariye ndetse naho baherereye. Kubw'iyo mpamvu abo banyamategeko bahagarariye inyungu z'ubutabera mu rubanza rwa Munyagishari bakeka ko kuva urugereko rwemeza ko abo bifuza kuba batanga buhamya bahari kandi banakozweho iperereza ry'ibanze urugereko rushobora kuba hari amakuru y'ibanze rutabahaye ku mpamvu bagishidikanyaho. Basabye umucamanza mu rukiko rukuru mu Rwanda kubafasha mu bubasha ahabwa n'amategeko agakorana n'urugereko MICT ruri yarusha muri Tanzania akabaza imyirondoro yabo bifuje gutangira ubuhamya bwabo mu mahanga bashinjura uwo bahagarariye. Bwana Bonaventure Rubeye guhagarariye ubushinjacyaha muri uru rubanza yabwiye urukiko ko ubushinjacyaha bushyigikiye inzira zose aba banyamategeko banyuramo ngo bagere ku bimenyetso bishinjura Munyagishari bahanganye, ariko ashimangira ko nk'ubushinjacyaha ahagarariye butabona impamvu aba banyamategeko basaba urukiko kwinjira mu murimo batangiye wo gushaka ibimenyetso bishinjura uregwa. Yavuze ko niba koko ibimenyetso byaturutse muri Arusha bigaragara ko bituzuye abo banyamategeko bareba handi bajuririra hatari mu rukiko rukuru uranisha Munyagishari, asaba ko bahagarara inyungu z'ubutabera mu rubanza rwa Munyagishari bakongera bakandikira ubwanditsi bw'urugereko MICT barutakambira ko bifuza kubona ibyo bimenyetso. Aba banyamategeko bibukije ubushinjacyaha ku rubanza baburana rutoroshya rurubanza rw'inshinjabyaha, bityo ko binabaye ngombwa umucamanza yakwishakira ibimenyetso bigamije gufasha impande zombi ziburana. Byateye umucamanza kwiherera amaze nyuma y'iminota isatira isaha zayanzura ku busabe bw'aba banyamategeko Bikotwa na Umutesi nashingira ubufite. Yanzuye ko Munyagishari yagize uruhare rwo kubuza Maitre John Hakizimana kugira amakuru n'amake yahabahagarariye inyungu z'ubutabera. Uyu watangiye yunganira Munyagishari urukiko ruvuga ko yashoboraga gutanga amakuru yafasha muri uru rubanza. Yavuze kandi ko na Munyagishari nyuri urubanza ubwe yimanya amakuru ku batanga buhamya yumva ko bagombye kuba bamushinjura. Kubera izo mpamvu zose umucamanza yanzuye ko azaca urubanza nta wumviswe mu bashinjura Munyagishari kuko batagaragara. Ibyizi nyandiko z'ibanga zari zisigaye arizo kimenyetso kimwe rukumbi cyashoboraga gufasha mu gushinjura Munyagishari. Nibutse ko mu batanga buhamya bari imbere mu magereza yo mu gihugu abahagarariye inyungu z'ubutabera mu rubanza rwa Munyagishari babagezeho mu bihe bitandukanye bakanga gushinjura Munyagishari baranga ko ubuzima bwabo bwajya mu kaga kuko bemeza ko hari n'izindi manza bashinjuyemo bikabagiraho ingaruka. Bwana Bernard Munyagishari w'imyaka 58 y'amavuko yoherejwe mu Rwanda n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda rukorera yarusha muri Tanzania yahageze mu 2013 kuburana ibyaha bitanu bikomeye kandi bidasaza bya genocide n'ibyibasiye inyoko muntu. N'ibyaha ubutabera bw'u Rwanda bumukekaho ko yabikoreye mu cyahoze ari prefegitura ya Gisenyi ubu ni mu burengerazuba bw'u Rwanda. Nubwo yikuye mu rubanza ibyaha byose ubutabera bw'u Rwanda bumukurikiranyeho Munyagishari arabihakana akavuga ko ubutabera bw'u Rwanda bumutwerera ubwenegihugu bugamije gukora icyo yita kumuzirikaho ibyaha kuko yemeza ko ari umunyekongo. Ku itariki ya 21 z'uku kwezi kwa kabiri nibwo umucamanza azakira imyanzuro ya nyuma ku baburanyi bombi. Uwo munsi ni nabwo ubushinjacyaha buzasabira ibihanuregwa. Bagira ubusa, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Habibi ni indirimbo y'umuhanzi w'umunyarwanda The Ben, indirimbo tuyicuranze mu gihe buri mwaka ku itariki ya 14 Gashyantare hirya no hino ku isi hizihizwa umunsi wahariwe abakundanye cyangwa se Saint Valentin. No mu Burundi uyu munsi wizihijwe mu ntara ya Makamba mu majyepfo y'u Burundi. Uwo munsi abaturage barawuzi ariko ibibazo birimo ubukene bituma batawizihiza. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Fidelite Ishatse yanyarukiye muri iyo ntara ya Makamba aratubwira uko babona umunsi wa Saint Valentin.
Uko mwaka utashiteke 14 z'ukwezi kwa kabiri mu Burundi cyo kimwe no kwisi yose harahimbazwa umunsi wahariwe abakundana mu gisagara ca Bujumbura. Uyu munsi ugaragazwa ahanini n'amashugwe adandarizwa hagati mu gisagara nyamara mu ntara ya Makamba na kimenyetso nyezina kigaragaza ko uyu munsi uhimbazwa. Twabajije bamwe banyagihugu mu gisagara ca Makamba cyane cyane abamaze imyaka iri hagati y'itanu na mirongo ibiri bagize ubugeni ku bijyanye n'ihimbazwa ry'uyu munsi mukuru wahariwe abakundana. Izinzo nyishu baduhaye
uwo munsi mukuru urakunda kumuca mu matwi nkoga igitiki wanje ndabiheruka kera nkiri mu adolesa mugahumariye kubaka nigakenda byibuka
cy'umunsi mukuru ndawutegura ariko kubera ubukene mbafise umudamu wanje akabona uwo munsi mukuru ko twawuhimbaza ariko catubona n'abana ntibikunda ko bafungura catubihoza ariko nikibuza yuko tuma twubakanye neza kubera ubukene buzaturuka kuri twebwe
nka jewe akarorero jenda wihimbaza kubera jenda umufasoni yubatse ntegerezwa kuwihimbaza umugabo wanje tumaranye imyaka itanu twubatse kandi muri iyo myaka yose twarawuhimbaza akawunyifuriza nanjye nkawumwifuriza haba ku telefone haba muri mesaje kubera ndamukunda kandi nawe nyine narankunda.
Uyu munsi yugeze ndashobora kubamuhaga nk'agashugwe iyo nakarose hanyuma tugasohoka tukicara mu kabari tukaryoherwa.
Uwo munsi mukuru wa Saint Valentin nta n'uwo twibuka no guhimbaza kuko ngira bivana n'imyaka kuko abajene nibusanga uwo munsi umenga bashushe nyene ukamengana umunsi mukuru wawe abakuze usanga ari bisanzwe nihereye ko no mubabanye ntavyo mpora mbona ahubwo umenga twewe nk'uwo twara twibuka kera tukigiza ubugeni ari umunsi mukuru wa mariage
kiretse abo bubatse twaganiye n'umwe mu gwaruka ruhimbaza umunsi mukuru wahariwe abakundana n'umusore w'imyaka iri hagati ya 20 na 23
umukunzi ndamufise turi cyara ahantu tukayaga umwese akavuga ingwane zwaraciye mu nyuma ibyatumye urukundo utagenda neza bo mugahana imbabazi hamugagira ibintu bishasha kubwibutso udushugwe udukarata tw'urukundo tujya mu tujyoshye
naho biruko ababyeyi ba kumugwa mukuru w'intara ya Makamba twaganiriye bafite impungenge ko ihimbazwa ry'uwo munsi mukuru w'abakundana kugwaruka aho bavuga ko bishobora kubaviramwo ubuhumbu.
Benshi bibaza ko birekuriwe na bose nk'uko bavuga ngo ni umunsi mukuru w'abakundana mugabo hari kandi batongera ko kingo n'imiryango ibyo rero ni bimwe dusanga bikwegeye kwagwaruka mu guhurumbira ibibatsitaza bagatuma baja mu ngeso mbi bakora ibyo batari kuriwe ku myaka yabo bigaheza rero dusanga birabakoze ku buzima bwa misi yose bwabo n'ubuzakurikira
bumvise ko ari umunsi mukuru w'abantu bakundana naburumva bashaka kuja muri ibyo bintu by'abakuze ariko gashu usanga bagiye mu bindi bintu by'ubuhumbu kandi ataruhusha barabironkera.
Icyo no ruhanura no kurindira bagashika mu rugero kuko barashobora no kugwa mu mporera bakaja mu byo batazi cyo no bahanura nuko burindira umunsi wabo kazogera
je no bahanura yuko ahubwo bubanza bagatohoza neza uwo munsi mukuru icu sigura kugira nabo bace babona inzira bofata.
Clovis Nimbona n'umwungere w'ishengero ryitwa Urukundo Rukristo kubwiwe abakwiye guhimbaza umunsi mukuru bakundana nabubatse gusa
uravye uwo munsi unavuga ko ari umunsi wari witiriwe hagati y'abakundana novuga nti umugabo n'umugore kuko bibiliya ntahitubwira ko umusore n'inkumi baje mu mugambi w'abakundana ariko yatubwiye ngo umugore azoheba se cyangwa na nyina be n'umugabo babe umwe. Abo babiri rero babinjiye muri urwo rukundo abo babiri baba banafise uburenganzira imbere y'Imana n'ishengero bwo gukora amabanga y'abubatse abandi iyo babikoza baba bagiye mu cyaha ariko abawuhimbaza abasanzwe bubatse abo novuga ko barabifitiye uburenganzira ariko si uwo munsi gusa wa Saint Valentin baba bakwiye guhimbaza ahubwo baba bakwiye guhimbaza iminsi yose bahawe ata munsi n'umwe bakwiye kudahimbaza urukundo bakundana.
Imakamba Fidelite Ishatse Juju America.
Ni kuri iyo nkuru y'umunsi w'abakundanye Saint Valentin dusorejeho ibiganiro byacu byo kuri uyu mugoroba. Dushimire ingenieur Patrick wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Fatuma Alimas Kalala wegeranyije aya makuru muri studio ya gatani Washington DC. Mwari kumwe nanjye Edi Rwema
na Fidel Niyongabo. Mugire mwese ibihe byiza.
program has come to you from the Voice of America, Washington.